Bon, music.
Yo.
And the mic, the mash.
Bantu boy music again. Represent bad boy
killer.
It's double J once again. And the machine on the beat.
Kungundi nzuga kubi.
Kubi.
Kalingo zinge jeje habi. Yeah. Kukiwa mvuga nabi. Erega kwiye mani bibi. Oya twibwini twifunga. Reka twidiri faranga. Tuyatiki joro n'umutaga. Muku yajya ntibaducunga. Eho no musi twasubiriye. Je na nyuyikaziye. Hari uwombariye. Ko ntacunze ufani mariye. Zangari, yeah. Uno musisina, ha. Chanumva no kwigumiranga, ha. Kuko haracyoshye, yeah. Kuri haracyoshye, yeah. Oya sina, kani mwere sina.
Tikwiti, chewe numva ndi kwiti. Tikwiti, singeza handi kwiti. Tikwiti, chansiku na handi kwiti.
Numvu menga no duma, mumutwe numva ibintu biguma bisuma. Mvuga ngo ni ya nyuma, ariko nkisanga nguma ndazituma. Nerefonera mama, umugire ko ntahaviza yo barajyama. Ni pate after pate, oya ntabwo ari karate. Sheri wawe mucunge ntumute, ugoswe naho bamurigate. Ku isi haragyushye, harakana umwijuru. Ibiri kuri gusi, bijya bari n'amaguru. Mr. DJ vuza ya yindi, byaryoshye nakujya handi. Icupa bo twongera irindi.
N'amahori wa kiburu.
Oya twibwini twifunga. Reka twidiri faranga. Tuyahiga ijoro n'umutaga. Muku yajya ntibaducunga. Eho no musi twasubiriye. Je na nyuyikaziye. Hari uwombariye. Ntacunze ufani mariye. Zankari, yeah. Uno musisina, ha. Chanumva no kwigumiranga, ha. Kuko haracyoshye, yeah. Kuri haracyoshye, yeah. Oya sina, kani mwere sina.
Tikwiti, chewe numva ndi kwiti. Tikwiti, singeza handi kwiti. Tikwiti, chansiko na handi kwiti.